Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Munikije
na Rosine Munezero.
Ijwi rya Amerika hatambuka amakuru menshi meza kandi asobanutse.
Gusa by'umwihariko umuntu abasha kumenya amakuru yo mu nyengero z'igihugu cyacu.
Abo n'abanyarwanda bumva iradio Ijwi rya Amerika batubwire ukuntu bumva iradio Ijwi rya Amerika. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye harimo igandagurwa ry'umuco n'amateka serukira Burundi mu ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko Afisa Mosi. Inama nkuru y'abategetsi yo mu bihugu byo muri Afurika iriko irabera i Kigali mu Rwanda, hamwe n'urugendo rwa Malala Yousafzai yaronse agashimwe Prix Nobel, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
mu gihugu cy'Uganda Kizza Besigye ayoboye umugambwe Forum for Democratic Change yabwiye abanywanyi biwe kutadebukirwa ibyo yabivuze kuri uyu wa kabiri aho afunguriwe amaze gutanga ingwati. Besigye yari yaronse ikibanza cya kabiri mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu, araheza atangaza ko ari we perezida bituma afungwa. Umushikizamanza yabwiye Besigye ko kudasubira kudurumbanya umutekano gushika urubanza rwe rucitse. George Kanyehamba yahoze ari umushikirizamanza muri sentare nkuru y'igihugu yavuze ko umucamanza afise uburenganzira bwo kurekura umuntu abanje gutanga ingwati, na cyane cyane mu gihe ari icyaha cyo guhemuka. Yavuze ariko ko Abanyauganda barajwe ishinga n'ibihano bishobora kubuza Besigye ku burenganzira arikurirwa n'ibwirizwa shingiro. Ibyo birimwo kugira imyiyerekano no kwiyamiriza ukutubahiriza amategeko kw'abajejwe umutekano. Uwahoze ari umushikirizamanza muri sentare nkuru George Kanyehamba avuga ko leta ya Uganda itinya ko bigaragara ko Besigye ari umuntu akundwa kandi yemewe n'abanyagihugu benshi, nico gituma aheraheza avuga ati icizere afitiye Uganda bwa ubutungane bwa Uganda ngo nta cizere afitiye ubutungane bwa Uganda ngo kuko abategetsi babwo nico kimwe n'abacamanza babwo ari abantu barangwa no kugibiturira.
Igisirikare ca leta z'umwe za Amerika canungitse abasirikare bashika 40 ku murwa mukuru w'igihugu ca Sudani umumanuko iminsi mike nyuma yaho abasirikare badacanuwaka barasaniye maze abantu amajana bakahasiga ubuzima, kandi muri iki gihe hari n'ubwoba ko ingwano ishobora gusubira kwaduka. Ibiro vya gisirikare vya Amerika muri Afrika vyatangaje ko abasirikare barungitswe ku murwa mukuru Juba kugira ngo bacungere umutekano wa ambasade ya Amerika, bongere bafashe mu gikorwa co gushira mu ngiro amateko yafashwe n'ibiro vya Amerika bijejwe imigendanire Department d'Etat. Isaba abanyamerika badafise amabanga akomakomeye cyane kuva mu gihugu ca Sudani yo mu manuko. Ibindi bihugu birimwo Budagi hamwe n'Ubuhindi navyo nyene biriko birafata inkingo yo gutahukana abanyagihugu bavyo muri iki gihe amasezerano y'agahengwe yumvikanywe ko n'impande zose ku munsi wa mbere asa na yubahirijwe. Umuvugizi w'umutegetsi atavuga rumwe na leta akaba kandi na vice president Rick Machar avuga ko Machar hamwe n'abasirikare biwe bavuye mu gisagara ca Juba kugira ngo ntibasubire gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta. Uyo muvugizi James Kadek Dak yabwiye ibiro bitangaza amakuru Reuters ko Machar atamugambi afise wo gusubira mu ishamba canke gutegura ingwano. Dak yateka mu kandi gasaba ko hoba ikibanza kitarimwo abasirikare co tandukanya abasirikare ba leta hamwe n'abasirikare ba Machar. Ikibazo cy'ingwano mu gihugu cya Sudani yo mu manuko kiri kandi ku rutonde rw'ibintu abatetsi bakoraniye mu nama nkuru ishyirahamwe rya Afurika i Kigali mu Rwanda bazokwihweza.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron aheruka gutanga imihoho ayatonze inshuro ya nyuma mu nama nshingamateka yahaherewe icyubahiro inyuma y'imyaka itandatu amaze arangura ayo mabanga. Ibibazo yarasanzwe yobajijwe vyabaye nk'ukuganira bamushimira kuvyo yaranguye nko kugabanya ubushomeri, kugwiza ikigega kijejwe gufasha amagara y'abantu no guteza imbere indero. Muri uwo mwanya umutambukanyi n'abana biwe bari kumwe muri iyo nyubakwa. Umushinga ntahe Cameron yavuze ko abanyaburaya basanzwe baba mu gihugu cy'Ubwongereza batazosunikwa kuva muri ico gihugu igihugu soka ku Bwongereza mu ishiramo ry'umwe bw'ibihugu vya Buraya kuzoba kumaze gushigwa mu ngiro yatangaje ko leta ikora ibishoboka kugira yubahirize uburenganzira bw'abanyaburayi uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yatanze imihoho inyuma yaho ico yatanze imihoho inyuma yaho ico gihugu kigitoreye kuva mu ishiramo ry'abanyaburaya akaza gushikiriza icese ikete ryo gutanga imihoho umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth uno musi ku mugoroba inyuma yaho umufasoni Theresa May yagenywe ngo amusubirire aca tangura icese ayo mabanga
tukiri kandi kuri uyu mufasoni Rosine imbere yuko atsinda amatora yo kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza Theresa May yaragaragaje ko atakintu cahindutse mu Bwongereza n'inyuma yaho Ubwongereza buviriye mu ishiramwe rya Buraya igihe uyu mufasoni afite imyaka 59 yahoze ari umushikiranganje ajejwe intwari hagati zo kwinjira mu ngoro y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza iri kwibaraba ryitwa Downing Street azubabaye umupfasoni agira kabiri abaye umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza inyuma y'umupfasoni Margaret Thatcher yabaye umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yagatanga imihoho mu myaka 26 irangiye umupfasoni May azwi cyane nkishigwa rimenetse kandi ivyo ngo nivyo abongereza bakeneye inyuma yaho igihugu cy'Ubwongereza kiviriye mu ishiramu rya Buraya mu kwezi kwa gatandatu maze bigatuma haba uruhagarara rwa politike n'ubutunzi mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe no mu masoko mpuzamakungu kandi tsinda urwo ruhagarara rwavuye ku ngingo y'igihugu cy'Ubwongereza nirwo rwatumye icifuzo cy'umufasoni May cyo kuva kera cyo kuba umushikiranganje wa mbere kija mu ngiro amasaha makeyi abongereza batuye kuva mu ishiramu rya Buraya umushikiranganje wa mbere David Cameron yari yagiye imbere mwisekeza ryo kwanka ku Bwongereza buva mu ryo shirahamwe yaciye atanga imihoho umufasoni May nawe nyene yari yamirije umugambi wo kuva mu ishiramu rya Buraya yamara ntiyavyerekanye cyane mu minsi ya nyuma iryo tora iyi ni programme y'ibiganiro byacu tubashikiriza imisi yose kuri radio nshuti ya bose yumvikana kuri FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 ikigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
amakuru avugwa mu ntara ya Afrika biyaga binini mu shinga mateka u Burundi mu namashinga mateka y'ishiramwe ryo mu bihugu vya Afrika mu siriko hafisa munsi yagandaguye uyu munsi kwa gatatu mu gitondo n'abantu bitwaje ibigwanisho umufasoni munsi yacikanye ashitse ku bitaro amaze kuraswa mu mutima abantu ba murashe bari mu modoka ifise iparata yo mu gihugu ca Tanzania uyu munsi kandi niho Hafsa Munsi yashingurwa tubanje rero kwifatanya n'umuryango wa Hafsa Munsi hamwe n'inshuti n'abagenzi biyo bose muri ako kababaro turi kumwe kandi na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yakurikiranye ukuntu byagenze gihe baja ku maziko Eloge Willy Kaneza
amahoro neza Freddy
murashaka kutubwira mu ncamake ukuntu byagenze ku maziko
ego me amaziko y'umufasoni yatumbaje mu kanyira heze ngo yabayitira mu ibisaba no kuvuga ko umuntu yitabye imana akirete mu ngorane nyinshi cyane zitabavuye ko adaheza ngo ikiziga kirare mu buruhukiro canke imuhiriwe Hafsa Munsi rero yahambwe mu itongo ry'abapfuye yahariwe abayisilamu gusa niri mu gisagara cya Bujumbura muri Tatendi Tuvieri mu bwaruka bwa Bujumbura muri Tone Ngagara akaba yaherekejwe n'abantu batari bake harimo abategetsi abashingamateka vya korana mu muryango wa Afrika y'ubuseruko abashikiranganji abayisilamu batari bake eka muhiriwe naho nyine hari abahisinzi kuko mu genzi w'abayisilamu muziko abakenyezi badaheza ngo bashike ku kaburi abakenyezi bakaba bamusezereye muhira muhiriwe byabonetse mama wiwe ari Agoste n'umwaro mwinshi hanyuma araheza aherekezwa n'abagabo batari bake ku kaburi umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu ariwe Shehe Sadiki Kajandi yibukije ko ta muntu numwe arekuriye kuraka ubuzima kiremwa muntu kiretse Imana ajya umuhaye akasaba Barundi ko bo kwirinda ikintu cyose kibatuma kwakana ubuzima araheza kandi ahanura abantu bose na ntaryo nkuko narabivuze kwirinda ikintu cyose cyokwaka ubuzima abantu. Leta ikaba muri iyo mihango yo gushingira umupfasoni ya Samos yari yaserukiwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye, nawe akaba yibukije ubutwari bwa Aftermost akasaba inzego zibijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze ubwicanyi bafatwe bashengezwe imbere y'inzego z'ubutungane.
Eloje, mwavuze uwaserukiye leta, murashaka kutubwira amajambo make cyane rwose ijambo yashikirije nyamukuru?
Ijambo yashikirije nyamukuru nk'uko nahejeje kubivuga, yasabye ko inzego z'umutekano zokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bakoze ubwicanyi bashengezwe imbere y'inzego z'ubutungane, akayibutsa ko abantu ubu yasigaye afite umutima w'ubukoko kandi utegerezwa guhagarara, bakibuka imigani nk'iya kera aho n'abana babuzwa kwica mbere akanyegeri cyanke igikere cyanke umuserebanyi, bababwira bati wicaye umuserebanyi umubyeyi wawe acika amabere. Yerekanye ko hategerezwa gusubira kuba indero y'uko abantu bategerezwa gushyira mu mitwe k'ubuzima bwa kiremwa muntu ari ubwo kubahirizwa kandi ata muntu umwe arekuriwe kuhezangwa bwake mugenzi we.
Urakoze Eloge, turagutira kamo mu masaha ari imbere kugira ngo utubwire ayo makuru yerekeye igandagurwa rya Mosi n'ukuntu yafubwe eka n'ukuntu umuryango eka n'igihugu cyose kibandanya umubaro. Urakoze.
Urakoze nawe Freddy.
Kigali mu Rwanda, inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afurika irabandanya. Ku munsi wabo wa mbere, abashikiranganji bajejwe imigenderanire baraheza baratangaza ko mu bibazo bikomeye bagiye kwitaho harimo ikibazo cy'intambara iri muri Sudani yo mu bumanuko. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Ni hagaragara mu buryo butomo ingingo kuyindi mu byo baganira kuko bari mu muhezo, ariko batangiza iyi nama mu gihe gito ku mugaragaro kwikubitiro hari ibibazo by'ingutu bakomojeho birimo iby'umutekano muke ukomeje kuyogoza umugabane wa Afurika nko muri Sudani y'Epfo. Bavuze ko baganiraho kandi bakazabifataho imyanzuro. Mu ijambo rye Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze, yagarutse ku ntambara ziri muri Sudani y'Epfo, yumvikanisha ko biteye inkeke kuba nyuma y'igihe gito iki gihugu cyasaga n'icyagiye mu burongo ibintu bigahita byongera kudogera. Madame Zuma arabibona mu ndorerwamo yo kuba bamwe mu bategetsi b'umugabane wa Afurika bakora ibitari mu nyungu za rubanda.
Your Excellencies, it is with grave concern.
Banyacyubahiro, ni ibintu biteye inkeke kuba dutangiye iyi nama nyuma y'iminsi mike tubonye havutse imyivumbagatanyo y'intambara muri Sudani y'Epfo. Nyuma y'imyaka ibiri habaye ibiganiro by'ubwumvikane, kuba nyuma y'amezi abiri bashyizeho guverinoma y'ubumwe abarwanyi bakongera guteza intambara, noneho mu gihe abaturage ba Sudani y'Epfo bagombye kuba bizihiza umunsi w'ubwigenge, bongeye kuba bifungiranye mu ngo zabo uboshye intama zihunga ibirura. Nk'umugabane tugomba kubaha ubuzima bw'umuturage kandi ntitwagombye kwihanganira ubutegetsi butita ku buzima bw'abaturage. Amaleta n'ubutegetsi biriho ngo birinde abanyantege nke, ibiri kuba muri Sudani y'Epfo ntibikwiriye na busa. Umuyobozi w'umuryango wa Afurika yiyunze kandi aravuga ko muri rusange ibihugu bya Afurika bigaragaramo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bihimbazwa no kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi, indege z'intambara, ibifaraho gukora ibikorwa biteza imbere rubanda. Madame Dlamini Zuma yizeye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu n'aba guverinoma iyi ngingo yagombye kuzitabwaho igafatwaho umwanzuro kuko asanga aho bigeze birambiranye. Aravuga ko umuturage yagombye kuza mbere ya byose. Ikindi kibazo aba bategetsi bagaragaza nk'igiteje inkeke kuri uyu mugabane wirabura n'icyo abimukira badasiba kugwa mu nyanja ya Mediterane bambuka ku mugabane w'Uburayi. Impamvu ni nyinshi ariko iziza kusonga ni ukujya gushaka ahaboneka imibereho myiza, guhunga intambara z'urudaca muri Afurika, ibitero by'iterabwoba n'ibindi. Bwana Carlos Lopez, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye muri Afurika icyarimwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubukungu muri Afurika, aravuga ko mu mwaka ushize byibura 10% by'abimukiye ku mugabane w'Uburayi bari Abanyafurika.
Last year, more than 1 million people crossed the Mediterranean to reach Europe.
Umwaka ushize abasaga miliyoni y'abaturage bambutse inyanja ya Mediterane bajya i Burayi. Uyu ni umubare munini kuruta imyaka yabanje. Abagera 68% baturukaga muri Siriya, Afghanistani, Iraq na Pakistan. Mu bihugu 10 byaje ku isonga, kimwe mu 10 cyari cyo muri Afurika. Umuryango w'Iburayi ubishinzwe wasanze umubare w'abimuka mu buryo budahoraho basumba kurabikora bihoraho.
with regular arrivals.
Bwana Lopez aragira inama ku bategetsi ba Afurika.
The demographic boom in Africa.
Ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika bwagombye kubona nk'igice cy'amahirwe yawo. Abategetsi ba Afurika bagombye kumva ko icyizere cya Afurika kizaturuka mu gushora imari mu baturage babo. Nta paradizo wabona hariho hose uretse gukora no gufata ingamba. Ibindi mu by'ingenzi abategetsi bagomba kwigaho harimo kwemeza ishyirwaho ry'urupapuro rw'inzira passport nyafurika rutazaba rugenewe buri wese uretse abakuru b'ibihugu n'abadiplomati. Bariga kandi ku burenganzira bw'abagore nk'uko buri wese ufashe ijambo bigarukaho. Madame Zuma.
What we want today and what
icyo dushaka uyu munsi kandi twagombye kuba tuvugaho uyu munsi nuko umugore n'umugabo bakorana igice ku kindi.
Side by side. Side by side for the eradication of poverty, hunger.
Igice ku kindi barandura inzara n'ibyorezo, igice ku kindi bakemura inzangano bakubaka imiryango y'amahoro, igice ku kindi kugira ngo umugabane wacu ubindashyikire. Hazatorwa kandi umuyobozi w'uyu muryango uzasimbura Dr. Dlamini Zuma, warangije gutangaza ko atazasubira kwitoreza kuwuyobora, tutibagiwe n'amatora y'ingengo y'imari y'uyu muryango banareba uruhare rwa buri gihugu kirimo nk'umunyamuryango kugira ngo izabashe kuboneka. Ibyo abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga baza kwemeranyaho nibyo bazashyikiriza abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 7. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, tubibutse inshuti mwese ko muri komorabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamanyire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho umwanya w'ikiganiro cha sport twateguriye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Uyu munsi aravuga ku kuntu umurwi w'igihugu ujejwe inkino mpuzamakungu mu Rwanda witeguriye amahiganwa azobera Rio de Janeiro. Yavuganye na Robert Bayigamba, umukuru uyo murwi. Tubatega amatwi.
Ni tegure irarimbanije tufite kugeza ubu abatlete batatu mu rwego rwa cyita atletisme abirukanka harimo babiri birukanka hebe yareka marathon hakabamo umukobwa irukanka metero 110 akaza ku rwego rw'amagare abakinnyi babiri umwe uzirukanka cyita mountain bike mu musozi noneho hakaba yitwa road race ku muhanda hanyuma tukagira aboga babiri umukobwa n'umuhungu bikaba ari ibyo ubungubu tufite twitegurira kuzajya Rio.
Ndibaza ko muri abo banonotsi benshi bariko bimenyereza hanze mu bice bitandukanye byo ku isi muhura gute mugerageza gukurikiranira hafi kugena bariko bitegura gute?
Yego, dufatanyije n'amafederasiyo mwumvise ko dufite amashyirahamwe y'inkino atatu ariyo go atletisme amagare ndetse no koga turabifatanya bakaba hari bamwe bagiye bajya hirya no hino kugaboga umwe ari muri Thailand undi ari mu Butaliyani mu rwego rwo bitegura koga abo mu kwirukanka hari abagiye kujya muri Polonye no muri Poland nako muri Poland nibo muri wikendi kugira ngo bajye kwirukanka bamaze iminsi bari mu marushanwa hirya no hino abanyamagare nabizi ntabwo hasiba amarushanwa hirya no hino bitabira ku buryo twibwira ko umugisha twaciye ko benshi muri bo uretse aboga bose babonye umwanya kujya mu Rio babiharamije nimeze ko hari uko abajya rimwe na rimwe bagenda batumiwe ku gihugu gifite n'umwanya ariko abandi bose numva ari amajyambere mu mateka yacu dufite umubare w'abakinnyi bangana kubiya bagiye kwirukanka ubwabo bari babitsindiye bafite icyo bita minima. Ikindi ni uko dushimishije nk'uriya umukobwa Fasalebe wabonye kalifikasiyo mu gihe gishize cyavuha birukanka Durban afite imyaka 19 ni muto tubona ko afite imbere hazaza heza.
Muri rusange murafise umwizero ko muzobyifatamo neza mu nkino za Olympique za Rio de Janeiro?
Rwose twumva dukurikije tubita igihe cyabo bamwe basanzwe bafite igihe ari hafi y'umudari wa zahabu ari kubona bagenda batera intambwe tuzeye ko tuzagerageza kugarira u Rwanda neza.
Murakoze. Yari Robert Bayigamba ayoboye komite y'igihugu ijejwe inkino za Olympique mu Rwanda. Tubariko turaganira ku kugene biteguriye inkino mpuzamakungu za Olympique zizobera mu gisagara cha Rio de Janeiro zizotangura ku itariki 5 z'ukwezi k'8 muri uyu mwaka w'2016. Turabashimiye kuri ikiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane.
Njewe nitwa Karangwa Fabien. Mvuka mu ntara ya Majyepfo, Karere ka Muhanga.
Tufite isabukuru y'imyaka 20 radio y'u Rwanda itangiye mu Rwanda. Iyo radio urayumva, urayizi?
Iyo radio ndayumva kandi ndayikunda cyane. Nkunda ibiganiro byinshi bicaho. Akunda cyane na gahunda mpuzamahanga ibigezweho kubyendanye n'iterambere mibereho myiza.
Umaze igihe kinini cyumva?
Hashize igihe kinini cyane. Najyaga numva ha amatangazo menshi atambukaho.
Mu biganiro byinshi gira ni igiki cyaba cyarakubatse wumva ko kuvuga uti radio igiki wumva utumva hanze?
Ku ijwi rya Amerika hatambuka amakuru menshi meza kandi asobanutse. Mbese ari amakuru twakwita directe formel atabogamye. Kenshi hari ibintu bitambuka bikazatambuka ikindi gihe ku maradiyo y'ahandi, ariko ku ijwi rya Amerika yarangije gutambuka, umuntu yarangije kumenya ko situation generale yo ku isi uko isi ihagaze, cyane cyane nk'abanyamakuru ugasanga barabazi ibibazo byumvikana bifatika kandi bakabibaza buri muyobozi uwo ari we wese, nta kugira ubwoba, nta kugira gute.
Tegeka Imana Tresfor, Karere ka Rulindo,
mu ntara y'Amajyaruguru. Ndabona uri umujene, ujya wumva radio rya Amerika?
Njye nyumva.
Ni ibiki ukundira iyo radio, niba ujya uyumva?
Gusa by'umwihariko umuntu abasha kumenya amakuru yo mu nkengero z'igihugu cyacu, by'umwihariko ni ukubasha guha abaturage amakuru afatika. Buri ikintu cyose bakivuga uko kiri.
Hari abuzi se abaturage babo babaraje bitewe na radijwi rya Amerika, ibyo wenda rikabarangisha, kuko imbere bararangishaga bakarangisha imiryango. Hari abo wabuzi?
Radijwi rya Amerika cyabigizemo igihe uruhare cyane, kuko babashije kujya bumva amakuru ahagije, ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko bagaruka mu Rwanda ari amahoro.
Wowe niba abantu bo mu muryango wawe ba hafi baba baragarutse kubera kumva radio rya Amerika, ni bangahe cyangwa ni bandi, ni mupfaniki?
Uwo mbashije kumenya n'umwe yitwa Twagira Imana, ni marume wanjye. Azindi mwe na mama
yaragarutse ababwira ko yumvise radio.
Abwira ko yumvagara yakundaga kumva radio, akabasha kumenya amakuru yo mu Rwanda uko bimeze, ko hari umutekano uhagije, abo babasha kuba bagaruka. Njye nkunda gukurikirana amakuru ariya ye ibijyanye n'umutekano, ibyo nkunda kumva iyo mfunguye radio. Uburyo mu Burundi bihagaze,
wumva ariyo radio ikubwira ibintu byo mu Burundi cyane
cyane by'umwihariko. Niho nayo makuru mba numva nshaka kumenya yo mu Burundi.
Twaruho kade ya Kampire, ntuye muri muhari akagari ka Nyamweru. Kugira ngo tuve muri Kongo twahungiye, tumaze kugerayo nyine twakomeje kugenda, bagenda barasa turagenda, tugezeyo turakomeza tubayo. Abana nari najyanye abana batanu, bamwe babajyana i Bukavu ku barazi bati mutaye, bati mu Rwanda n'amahoro. Ubwo nyine tuhita dufata, batangiye kurasa icyo gihe barashe ari ku mugoroba, turamerengana nijoro, tunyura mu mashyamba turataha. Bakeye bari bamaze kugeramo, hariho n'umuhungu wanjye wari watashye nyine, aravuga ati nimutahukiye n'amahoro muze mu Rwanda. Tumaze kuhagera dusanga icyo kuri ibintu byarononekaye, bahita batujyana ku kagari ku murenge hari hakiri Shyorongi.
Navuga ngo radio yabagirira akamaro, kuko mwari kwa mukiri mu mashyamba.
Tuba tukirimo, yatugiriye akamaro nyine, ariko na n'ubu nk'imiryango iriyo twumva ku maradio nyine, bavuga bati nimutahukiye n'amahoro.
Hari umuryango wawe uriyo wa mugani ngo uhite uboneraho nawe ububwire.
Oya, nta abanjye bose baratashye bari mu rugo.
Radio y'u Amerika ntabwo uyizi?
Ndarizi, ariko nukumva barivuga.
Wowe ntabwo urayumva na rimwe?
Numva bavuga, ariko na radio nukumva bavuga ku ijwi rya Amerika gusa, ariko sinzi wese nta radio ngira yese kumva bayivuga gusa.
Ntabwo ujya ujya kuvumba radio?
Wari wifite yarapfuye, yarapfuye ntabwo akivugishaho.
Nawe nta radio ugira?
Turayifite ariko nabo nkunda kuyumva, mba nibera mu mirimo myinshi.
Ntabwo ujya uyumva?
Nitwa Mukantabana Jeanne.
Wowe radio ijwi rya Amerika uraryumva?
Ndaryumva, uretse muri iyi minsi nagize ikibazo, nakundaga kuryumva kuri telefoni. Telefoni barayiba. Ubwo nyine bari baranyibye radio, baraje baza mu nzu banyima ibintu byose na radio igendamo. Ariko noneho naragize amahirwe yo gusigarana telefoni. Uretse ko nayo nyine mu minsi yashize bayibye, ndumva ndangije nk'ukwezi, ariko hari byinshi najyaga numva ku ijwi rya
Ya Amerika.
Wakundaga ibihe?
Nakundaga cyane cyane biriya by'ukuntu badushakishiriza abantu cyane cyane yuko nari mfite namura mu kazi wanje wari waraheze muri Zaire akuretse ko hari n'undi tukirangisha nawe ntari nabona umugabo wanje nawe twangura inzira erike.
Ubwo rero ubwo ubonye umwanya gira icyo uvuga nanone kuko turi muri
icyo navuga nuko mwakongeza umurego nanone mu kugumiza gushakisha abo tutari twabona. Hari na byinshi by'amakuru tujya twumvaho byinshi cyane.
Hanyuma umugabo wawe yitwa nde? Wowe umushakisha uri he? Kugira ngo nyine naramuka byumvise azabimenye.
Njyewe ndi Mukantabana Jane, ndi Kanyinya mu mudugudu wa Ngendo. Noneho ni mu kagari ka Taba.
Umugabo wawe?
Umugabo wanjye nawe yitwa Ngurinzira Eric.
Amakuru ye yanyuma uheruka nayo?
Nta nayo nigeze menya. Ni ukuvuga ngo twarahunze. Tumaje guhunga amakuru ye ya nyuma mperuka nuko yaciye ukwe nanjye nkacukwanje. Ubwo byabaye ngombwa ko ntaha nyine we ndategerezana n'iyi saha.
Uracyamutegereza nturashaka se?
Ntabwo nari nashaka, dufitanye umwana umwe.
Uramutegereje?
Imyaka 22. Uretse ko ahantu yari yaransize atariho ndi bitewe n'amakimbirane ya bene wabo, nashakishije ubundi buryo ndahava ndagenda mbona uburyo bwo kuba ahandi hantu, ariko naho mba ni iwanjye sincumbitse. Ariko ndacyanamutegereje.
Turagushimiye asumta abo baraji abanyarwanda bavuga ukuntu bamaze imyaka irenga 20 bumviriza iradio Ijwi ya Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri Sariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije, ariko imbere yuko tubashikiriza incamake y'amakuru ndafite inkuru turonse mukanya ivuga ku mukuru w'urwego BBJ rutwara radio Ijwi rya Amerika akaba n'umutetsi yarongoye television NBC Jeff Scheller yimwe uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu cy'u Rusiya yongera arahagarikwa mu gihe cy'amasaha make igihe yaragiye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Rusiya Moscow muri indwi. Scheller yarakuwe ku murongo ku biro by'abimukira igihe yashika mu gisagara cha Moscow maze acaragarikwa. Itangazo ryasohoye n'ibiro BBJ rivuga ko umushinga nta Scheller yuganiwe mu cyumba mu gihe cy'amasaha make mu nyuma yahavuye aherekezwa n'abategetsi bo mu gihugu cy'u Rusiya bajejwe umutekano yurizwa indege imujanye ya Amsterdam mu gihugu cha Hollande.
Mu makuru twabashikirije kandi twababwiye ko mu gihugu cy'Uganda Kizza Besigye abayoboye umugambwe Forum for Democratic Change yabwiye abanywanyi biwe kutadebukirwa ibyo yabivuze kuri uyu wa kabiri aho apfunguriwe amaze gutanga ingwati. Besigye yari yaronse ikibanza cya kabiri mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu araheza atangaza ko ari we perezida bituma afungwa. Umushikiriza manza yabwiye Besigye kudasubira kudurumbanya umutekano gushika urubanza rwiwe rucitse.
Twabwiye kandi ko igisirikare cya Leta Zunze Amerika cyarungitse abasirikare bashika 40 ku murwa mukuru w'igihugu cya Sudani yo mu manuko iminsi mike nyuma yaho abasirikare badacana waka barasaniye maze abantu amajana bakahasiga ubuzima, kandi muri iki gihe hari n'ubwoba ko ingwano ishobora gusubira kwaduka. Ibiro bya gisirikare cya Amerika muri Afrika byatangaje ko abasirikare barungitswe ku murwa mukuru Juba kugira ngo bacungire umutekano wa ambasade ya Amerika bongere bafashe mu gikorwa cyo gushira mu ngiro amategeko yafashwe n'ibiro bya Amerika bijejwe imigenderanire Departement d'Etat isaba abanyamerika badafise amabanga akomeye cyane kuva mu gihugu cya Sudani yo mu manuko.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron aheruka gutanga umihoho yatonze inshuro ya nyuma mu nama nshingamateka yaherewe icyubahiro inyuma y'imyaka itandatu amaze arangura ayo mabanga.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha, tuboneho kandi yakanya kugushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikirijwe na Frederic Munikije
na Rosine Munezero. Murakoze muwandanye mugira umugoroba mwiza aho muri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.